nkuko mwabyumvise kubure mu itangazo umukuru wa Banki ya Repubulika y'u Burundi yasohoye igihe yamenyesha ko izi noti zitanguye gukora hari hamaze iminsi hari ibimenyetso byerekana yuko hariho amafaranga bitaboneka ko ariko arakoreshwa mu gisata cy'amabanki n'amashyirahamwe yo kuzigana no kugurana na bita Microfinance hakibonekeza kandi ikena y'inoti z'ibihumbi cumi n'iz'ibihumbi bitanu iryo kena rero ryagaragaye cyane cyane mu mabanki no mu mashyirahamwe yo kuzigana no kugurana najya bita Microfinance akaba mbere mu gihe ayo mabanki n'ayo mashyirahamwe yo kuzigana no kuguranana ariyo musanzwe asanzwe afise uburenganzira bwo kubika no kubikura amafaranga y'abantu ibyo rero byaca bihungabana icyo gisata cy'amabanki urumva bimaze kuboneka ko inoti hafi 60% ku ijana z'amafaranga 5,500 ibanki yasohoye zitagaragara neza iyo ziri niho habaye ngombwa yuko ibanki ya Repubulika y'u Burundi ifata ingingo kugira ngo izo noti zishobore gusubira mu gisata cy'amabanki
murakorana nka banki nkuru y'igihugu n'ayandi mabanki adeje gutora amafaranga aho mugedeje ibikorwa muhabona gute ibyo bice 60% ku ijana vya bitanu n'ibihumbi cumi bitari bikiboneka mumaze kugaruza ayangana gute aye yariko arinjira amabanki hari bitigiri muri aronka gushika kuri no munota vyangahe amaze gusubira kubagarukako
erega Diane su kugira ngo agaruke hanyuma ibanki ice yakoresha iyo amafaranga akuwe mu gihugu atagikoreshwa mu gifaransa bayita ngo bien propre à la circulation aba ari amafaranga atagikwiriye gukoresha ntasubira gukoreshwa iyo ikiringo yahawe cyarangiye ziriko zirasubizwa zasubiriye zigenzi zazo niko novuga mu 2018 zasubiriwe nazo zari zatangiye gukora mu 2015 numve izi zihavuye zikuru zazo niko novuga zari zimaze imyaka itatu izi nazo zari zimaze hafi imyaka itanu rero iyo bibaye ngombwa ibanki nkuru y'igihugu yafata ingingo kuko wanashaka ni nayo yonyine ifise uburenganzira bwo gushira no gukura inoti mu gihugu aho rero bigeze kuva itariki indwi amabanki yaciye atangura kuzaraza gutora inoti mu ibanki nkuru baza barazijyana aho bakorera bakaziha na bagenzi babo kuko urasanga ibanki ifise ibisata amashami hirya no hino mu gihugu ubure icyo gikorwa nicyo cyatangwe kuva itariki indwi noti zisohoka zirabandanya itariki umunani wanashaka wari umunsi mukuru n'ubu rero babandanya baza baraza batorera izo noti n'izindi bakeneye bagaca bazishyira bagenzi babo bari mu bisata bitandukanye icyo gikorwa urumva kiko kirakorwa
hanyuma muri ayo mafaranga atazuba gikora mu minsi mikenya ayamaze kugaruka amabanki kugira ngo azoce akoreshwa iby'amafaranga akoreshwa mu gihe atagikora angana gute
kugira ngo ayo mafaranga aharugwe ni ibintu byitonderwa cyane rwose mugabe icyo tumenyesha icyo no kumenyesha nuko ubu tuvugana hamaze kugaruka amafaranga menshi cyane rwose amaze gusubizwa amaze guhindurwa n'amafaranga menshi cyane rwose amafaranga menshi cyane rwose niko ndazi inshuro zingahe mugabo kuyaharura noba ndabeshe kuko itigiri biguma biza baguma baza abantu baguma bahinduza mbere wanashaka mvuze ngo baguma bahinduza bacume ngo mbari abantu ngo nimuze muri rukanga muhinduze oya noti zibandanya zikora zikoreshwa mu rudandazwa mu kurihana mu masoko mu mabiti abantu babwirizwa kuguma bazikoresha kuko ikiringo cyazo ibanki yavuze ntikirarangira kitorangira ku munsi wa gatandatu
bamwe mu banyagihugu harimwo nko twavuganye ari mu Rugombo mu Cibitoke ku murwa mukuru w'intara ya Cibitoke uyundi nawe tuvugana ari mu Kirundo uyundi nawe tuvugana ari Ngozi baje mu kiganiro muri Isanga aho bavuze ko batari ko baroroherwa iyo bayatwaye ku masoko amafaranga batayemera hama baje mu banki naho ugasanga imirongo n'imiremire ntibashikiriwe ababiki sa muri Copec nawe nyene bikamera gucyo umuti canke ico mwubwira abo bantu bari muri ivyo bibazo byo gushobora gutanga amafaranga kugira ngo baronse ko mashasha ni vya Higabelarma
iyo mirongo nuvuga ngo abantu nibayiveko kubera yuko mu gihugu hari amabanki n'amashyirahamwe yo kutiganya no kuguranana afise amashami arenga 500 kandi ntawovuga ngo abantu bose iminsi yose amasaha yose barafise amafaranga bo bariko baraca guhinduza kandi ushobora no kurihinduza hamwe ugasubira inyuma bakaguha ariko arakurwa mu gihugu kuko aracafise uburenganzira bwo gukoresha abantu nibo bavuga ngo ntibo kwihuta cyane rwose kuvuga ngo reka ngo nje kuyahinduza kuko abandanya agikora hanyuma ikindi naco bamenye yuko amafaranga uko ayo mabanki yaronka kumbura zirayakwiragiza hagati mu gihugu natwe nyene ibanki ya Repubulika y'u Burundi abakozi bacu bene wacu biriwe mu ntara zose z'igihugu kugira ngo baje gufasha kumbure bariya badafise ubushobozi bwo gushika ari ayo mabanki kugira ngo babafashe kuyahindura ibyo bikazokorwa gushika kwa gatandatu numva rero atanzu iri kwirasha abantu botekana bakabandanya bakoresha izo noti kuko ziracafise uburenganzira bwo gukora ariko kandi tuyibutse yuko umushikiranganji ajeje intwaro hagati mu bihugu n'umutekano yaratumiriye abajeje intwaro n'umutekano ati uze muraraba ikagira abantu banki izo noti kandi natwe turabyirukije badufashe bafashe kuraba abantu banki izo noti kuko bazoba bariko baragira nabi cyane bashobora gukurikirana n'amategeko atandukanye bakagiriza ibitandukanye harimo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu cyane kugarariza amategeko yatanzwe ibyo nabyo ni ibyaha bihano cyane numva ko abantu bato kwigo baraja muri bakoresha izo noti umwanya uracyariho atabwo hanyuma umuntu wese yibaza ko atoshobora kuronka ingene azihinduza kuri bijya bitigiye byatanzwe 100,000 ku muntu hanyuma ufise ayandi nayo arengayo aca yuguruza ububiko ibyo bitakona agashako
hama abo bizoshika bakagera kuri itariki mwatanze batarashobora kuhinduza amafaranga bizogenda gute
nibaza ko atabo babahari bashobora kuzoshika icyo kiringo batarayahinduza kuko nuko nakubwiye kuva itariki indwi banki ya Repubulika y'u Burundi mu cicaro cayo i Bujumbura no mu mashami yayo atatu Rumonge Gitega na Ngozi baguma barungika amafaranga mu gihugu kugira ngo kumbura abo bayafise bashaka guhindurirwa bayahindurirwe ariko kandi abantu bahamagariwe kuyatwara ku makonti ya uwo bafise kumbure menshi ashira kuri kuguruza ububiko cyangwa ashira kuri konti yiwe ku buryo nibaza ko atabantu bashobora kugera kuri iryo sango batashoboye kuyakoresha cyane batashoboye kujya kuyabika muri ubwo bubiko
Bellarmé Bacino ni mujeje guhanahana amakuru mu ibanki nkuru y'igihugu cy'u Burundi BRB twashimire kuri kano kanya mu hayijwi rya Amerika
nane ndagushimiye cyane Diane nini nahaze kuri kano kanya muduhaye kugira ngo tushobore gutera akamo abantu bose ko bobandanya bakoresha izo noti atamusunika no atabwoba kubera ko ikiringo baracyagifise hanyuma kandi nongere nibutse nayo mabanki n'amashami yo kuzigana no kuguranana ko boza baraha amafaranga yose abenegihugu babitura kuko abantu baguma bavuga ngo za noti ngo ntituzibona turazikora kandi mu Burundi ntihakore inoti za 5 n'ibihumbi 10 gusa hariho n'izindi ziri mu gihugu zizobandanya zikora ziriko zirakora ndabashimiye cyane rwose